VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni saa 12 z'umugoroba I Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi turi ku cyumweru tariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2016. Hano muri studio ya 5 uri kumwe nanjye Edi Rwema mbahaye ikaze mu biganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa mu Burundi muri iki cyumweru dusoza intumwa z'abagize inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi zari mu Burundi aho zahuye n'abayobozi batandukanye muri guverinoma abatavuga rumwe na leta n'abagize societe civile. Umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana yakurikiranye urwo ruzinduko.
Ivyo biganiro vyabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu mu gisagara ca Gitega vyatangiye igihe c'isaha 10 z'umuhinga birangira igihe c'isaha 1 n'iminota 10 z'umugoroba. Ivyo biganiro vyabereye mu ibanga birangiye impande zose zagize ico zishikirije. Abamenyesha makuru bano mu gihugu n'abamenyesha makuru muzamakungu bari barindiranye gishikiningo ziva muri iyo nama. Perezida Nkurunziza yamenyesha abamenyesha makuru ko bayaze bahuza n'uwo mugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu. Perezida Petero Nkurunziza aranashimishwa n'ingingo zifatwa nawo ni nawo yemeza ko usanga hari abo bafatira ku maraporo atariyo.
Ni ibintu byiza cyane kuko bamaze gushika mu Burundi bagatembera ushagati mu gihugu bakabona ukuntu Burundi bwifashe. Turashima kandi yuko ibyo twaganiriye byose twabaciriya nido uko Burundi bwifashe kuvaho dutanguriye ingendo y'amatora. Bashoboye kutubaza turababwira uko twifashe aho duhobahoba aho dukomeye nicyo twobasaba kugira ngo badushyigikire kandi twashaka gushimira n'ishyaka mpuzamakungu niko twabashimiye cyane kuko no mu ngendo bayi barafata baragerageje gufata ingingo bagerageje gutohoza buke buke naho usanga ari amaraporo amwamwe asanga atariyo mugabo twasanze yuko haniniya bimwe byaza birava mu Barundi bamwe bamwe.
Perezida Petero Nkurunziza yamenyesheje kandi ko ibiganiro bizobandanya akavuga ko ivyobera hanze vyoza vyogera kuvyobera mu gihugu akabona ko muhuza kandi yoguma ari prezida w'Uganda Yoweri Museveni.
Ibijanye n'umuhuza adufasha umufasha prezida Museveni twabwiye yuko n'umukambwe asanzwe azwi cyane ibibazo by'u Burundi kandi turize yuko ibyo akarakora azobandanya ashigikira u Burundi. Amikira cyo twababwiye nuko n'umugambi w'ibiganiro gatye mu gihugu uhambaye cyane kuko izo ngendo zibiri zuruzuzanya ku buryo ibiganiro byo gatye mu gihugu nivyo hanze y'igihugu birakeneye kugira ngo abarundi bose bafite ico baterera kugira ngo turonke amahoro arama n'iterambere n'utsimbataza intwaro ya demokarasi mu gihugu cacu c'u Burundi bibe koko ineza y'abarundi bose abari hagati mu gihugu n'abari hanze kuko abari hanze nabo bagiyeyo harabagiye igihe kirekire 65 22 88 90 n'abagiye vuba abo bose barakeneye kumvirizwa kugira ngo tushike ku nyishu irama izoteza imbere igihugu cacu c'u Burundi kandi kozwe n'akaro n'ibindi bihugu.
Samantha Power umwe mu bari bayoboye uwo mugwi wa ONU jejwe umutekano ku isi akaba yaranabaye umuserukizi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burundi abamenyesha makuru bamubajije avuga kubivugwa ko igihugu cy'u Rwanda gishigikiye imigwi iterwa igihugu cy'u Burundi. Samantha Jane Power yishuye ko ico kibazo yacumvise. Samantha Power akavuga ko bibaba hari abantu boba bashaka gukoresha igitugu mu gucinyiza abandi canke bakabahohotera atariko no mu Burundi ntibera kuko yavuze ko hari abanyagihugu bariko baricwa na bamwe mu gipolisi ca leta. Samantha Power yavuze ko mu gatondo kuno munsi wa gatanu yabonanye n'abafise ababo bahohotereye ubuzima abafise ababo bahunze canke ababuze ababo iyo barengeye bamaze kunyuruzwa. Ati ivyo vyose ni ivyo kugwanya muri rusangi. Samantha Power akavuga ko muri rusanga atakintu kinini bemeranije n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ariko avuga ko bazobandanya kuvugana. Tubamenyeshe ko ico kiganiro cari categuriwe kubera mu ntara ya Karusi ay Karusi. Perezida Petero Nkurunziza akaba yari yahageze isamoya n'inusu zo mu gatondo asanganirwa n'abanyagihugu isinzi ku mutumba wa Kigoma mu gisagara ca Karusi muri iyo ntara imirimo ikaba itari yakozwe kuko n'abanyeshuri batize aho twavuganye batubwiye ko bari baje kwitegizwa numwa zawo ni zifatikanije na president Petero Nkurunziza bari kuza kwifatikanya n'abanyakarusi gukora ibikorwa rusangi mu gutera ibiti ku mutumba wa Kigoma bamaze kumenya uko ibintu byahindutse batashe bidoga kuko abatimbo bari bazanye ingoma abacuraranze bibicurarangisho kavukire nk'imiduri n'ikembe bakaba bari biteze izo numwa biboneka ko bari bararikiye abanyagihugu kuza kuzitega abegereye president Petero Nkurunziza bavuga ko uwo mubonano wategekanijwe kubera mu gihugu hagati kugira ngo izo numwa zawo nizibone ko igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa kandi amahoro ari umusesekara mu bice byinshi bigize igihugu cy'u Burundi igitega Fidel Antoine Sabimana kubwije ujya Amerika.
Tugume mu Burundi kuwa gatatu w'iki cyumweru dusoza mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama hafunguwe amashuri ivuriro ikigega cy'amazi n'imisarani byose byubatse kijyambere ayo mashuri azigirwamo n'abana begereye ku gace b'abanyarwanda ndetse n'impunzi z'abarundi ni inkuru y'umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni.
Uturirimbo n'intambo za bamwe mu bana b'abanyeshuri bari batowe nivyo vyakirijwe abategetsi bari baje kugurura amashure ivuriro ikigega cy'amazi n'imisarani byubakiwe mu nzi z'abanundi zirenga 48 ziri mikambi y'Imahama urongoye ishirahamwe ya DRA yubatse ivyo birasi yamenyesheje ko ibirasi 112 ari byo byubatswe kugira abana b'abarundi bakiriwe muri iyo kambi bigiremwo kandi bigane n'abana b'abanyarwanda begereye muri ako gace ivyo birasi ni kuva mu mwaka wa mbere w'amashure mato gushika mu mwaka wa gatandatu w'amashure yisumbuye abanyeshure baba 15,000 niyo bategekanije kwigira muri ayo mashure yubatse kijambere n'imisarani yayo urongoye ishirahamwe gita impunzi ku isi mu gihugu cy'u Rwanda Dr Azam nawe nyene yari yashitse acamenyesha ko bariko baragerageza kwitaho ikibazo c'abarundi kandi n'ibibazo bindi bitsigaye muri iyo kambi bizogenda bikemugwa buke buke umushikiranganje w'impunzi n'ibiza mu gihugu cy'u Rwanda umufasoni Serafina Mukantabana yasavye impunzi kwitwara ikishure cyane kuko iyo umuntu ahunze ubwenge nibwo butunzi bwonyene ashobora kugendana ariho hose
byaba ntacyo bimaze ko twatanga amafaranga angana kuriya tukubaka amashuri akabura bayajyamo turagira ngo rwose mbibire n'akabanga mwebwe muri hano hari igihe umuntu aza mu buhunzi yibwira ati buracya ngenda ariko ukabona umwaka umwe urashize cyangwa irashize nta bukungu bundi buba mu buhunzi. Ubukungu ba mu buhunzi ni uburere ushobora guha abana bawe nta murage aya mahema ko muyareba nta gihamaze ntabwo wava uri umubyeyi ngo mfite ihema ntuyemo ngo ngize icyomba nzarisigira abana banye ikintu mushobora kubasigira gikomeye ni ukubasigira uburere bwiza ni ukubasiga bari mu ishuri mukaba mwiringiye yuko bafite umutungo wimukanwa ugendanwa hose bashobora kubura gusa ari uko Imana ibambuye ubuzima.
Ababyeyi bashimye ayo mashuri bubakiye abana babo kuko mu minsi bahora bigira mu mahema mu kwitegurira kuja gukurikira programu y'u Rwanda
ila twashimye kujya amashuri ya hariya ku munini twashimye ko bika bisa ameze neza kabisa nanje ijyo nayegiye kuyaraba hariya narabonye neza kabisa.
Bamwe mu bigisha cyo kimwe n'abanyeshure bafite amakenga ko abana bose bari mu ikambi bageze kuja mu ishure canke kubandanya amashure yabo batazoshigwa muri aya mashure.
Reke impungenge dufite ngaha ni izijanye n'ukuntu abanyeshuri bazobakura ngaha baje kwiga hariya hanze. Tuvuga turumva abantu batubwira yuko hari abanyeshuri benshi b'abanyarwanda basanze bavuka nka mu Rwanda ariko baraza kwiyandikisha kujya amashuri kugira bazoce biga babenefite kwiga kuri gusa nk'abarundi. Iyo turimo turabibaza rero abantu babigeje bavuga ati nimurindire mwe muzobibona hageze baranabwo ko bagenda 40% y'abarundi abize bageze barose izo nyigisho kandi ko baramaze kutubwira yuko ati abazogenda si bose kugeza umunsi tuzi hazogenda abandi hazosigara abandi.
Kuri ico kibazo ministre Mukantabana yabahumurije
abanyeshuri bose bari muri ino nkambi uhereye kujya mu mashuri y'incuke kugeza kurangiza amashuri 12 yisumbuye uwo nguwo bose bazika niyo mpamvu mubonye ko dutashye ari amashuri hari nandi ari hano mu nkambi kandi bizanakomeza amashuri yagurwa uko bishoboka byose kugira ngo impunzi zose twakiriye zigeze mu gihe cyo kwiga zishobore kwiga ikindi kinateganyijwe nuko abarengeje igihe cyo kwiga hari na gahunda yo kugira ngo dukwize hijya no hino amashuri y'imyuga kugira ngo abadashobora kwiga amashuri asanzwe bashobore kuba bashobora gukurikirana amashuri y'imyuga mu buryo bwo kuhugurwa uko wakwiga amezi atandatu ukamenya umwuga ibyo rero ni ibiteganyijwe dufite abantu fatanyabikorwa tuzafatanya nabo kugira ngo ibyo bikore ariko najya mbahumurize ko nta mwana uri mu cyiciro cyo kwiga uzacikana
abanyeshuri bo muri Okambi bavuga ko hari byangombwa bitarabashikira kugira baje gutangura kwiga bakagira n'ubwoba ku mutekano wabo kuko amashuri nk'uko babivuga yubatswe kure y'ikambi abategetsi bose baraho babahumurije kuko kubgabo umutekano uracunzwe bikwiriye kandi n'ibyankenerwa byose bizobironswa imbere yuko batangura kwiga ibirasi 112 nivyo byubatswe imisarani 153 ivuriro ryubatse kijambere n'ikigega cy'amazi kijamwa maritiro 2250 abanyeshuri bo muri kaminuza nabo nyene bemerewe ko bagiye gutangura kwiga vuba hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwo kwiga uri kure ngo bazoshobora kwiga muri kaminuza zo muri Amerika bige nk'umuntu ari muri Amerika mu ikambi ya Mahama mu ntara y'Uburasirazuba Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Abagore batwite mu Burundi bagiye kujya bakingirwa indwara ya malaria hakoreshejwe umuti bita Fansidar. Abaforomo bagera ku 147 bo mu ntara cy'Ibitoki bigishijwe uburyo uwo muti uzakoreshwa. Muganga Celeste Ndayahoze uyobora akarere k'ubuzima ka cy'Ibitoki avuga ko abagore batwite mu ntara ya cy'Ibitoki bibasirwa cyane n'indwara ya malaria. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka.
Umuti Fansidar ugiye gukoreshwa mu misiri imbere na cyane cyane ku bakenyezi bibungenze abaforoma abarongoye amavuriro n'ibitaro bo mu ntara cy'Ibitoke bari mwihugurwa kuva kuri no kabiri bariko bigishwa ikoreshwa ry'umuti Fansidar ku bakenyezi bibungenze abaforoma bariko bahabwa izo nyigisho barashima ubwo buryo bushasha bwo gukingira malaria abakenyezi bibungenze muganga Celestin Ndayahoze arongoye akarere k'ubuvuzi ka cy'Ibitoke twamubajije igituma uwo muti witwa Fansidar ugarutse ku masoko kandi wari burahagaritswe yishuye ijwi rya Amerika ko ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko ufise ubushobozi bwo gukinga malaria na cyane cyane ku bakenyezi bibungenze izo nyigisho ku baforoma abarongoye amavuriro n'ibitaro kukuntu bakoresha uwo muti Fansidar mu gukingira indwara ya malaria abakenyezi bibungenze zatunganijwe na leta y'u Burundi ifashijwe n'ishyirahamwe ry'abanyamerika USAID zimaze gutangwa mu ntara 7 kuri 17 zigize u Burundi mu cibitoke ca Rugombo Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
ubu naho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ntorere kazoza ikiganiro gitegurwa na studio ijambo
Mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nkaya mango. Singha kaza. Naliko ndu mviriza nhorele kazoza.
Mviriza nhorele kazoza?
Yee, ele gamara sizu. Nhorele kazoza.
Nhorele kazoza, nikiganiro gicha hija no hino. Ibibazo bijanye na matora, mu Burundi. Ekani nyifato ibereye mu matora.
Mugitegurirwa na studio ijambo
Nurere kazoza
Nurere kazoza
Nkuko twabasezeranye rero Jeyo Minyonzima ndabahikaze mu gice cya kabiri cya kino kiyago cha politique cerekeye ibiganiro vyohuza barundi uno munsi tugashimikira ku ntambamye zobangamira ibiganiro no kuvyoganirirwa ko Abatumire ni babani nyene batatu Honorable Victor Burikukiye icegera cy'umukuru w'umugambwe CNDD FDD Honorable Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe Savanya Frodebu hamwe rero na Professeur Adolphe Sururu umuhinga mu vyerekeye imvugo iremesha
Nyakubahwa Ndasavye ijambo
Hora numa bangaho
Ndasavye ijambo Era kana fisho mvuga.
Oya nta jambo ngaho. Wezi kugira uvuge turabizi. Nta byuba kuvuga.
None si muri demokrasi amunye imijambo. Sindi umunya politike.
Ninde yahubwenge wa nya politike mwese muteza kuvuga. Awanyagi huko wa taku izeye. Ugoba kwa wanyagubu tagiti.
Wangwiki. Awa tata wana jambo tufisa muni demokrasi. Muta duhai jambo. Tuzorgiha.
Ya? None demokrasi. Nakajagari. Ngomuzo kuhi jambo. Muzo wikora wikore. Muzo kome tuwa komereti.
Alivyo. Muzo higadu higure. Muzo wumba tumena. Mubaka tusambure.
Mura hira hira tuzo wabere kingini nama ya ambagwa. Uturusha banyuanyi.
Muhaguruka duhaguruke. Mwiruke twiruke. Akazoruta kandi kakamire. Murabona.
Yemwe gaya we. Ndumiwe. Umviyo mvugo y'abanyapolitike bacu mw'abantu. Oya nukuri. Demokrasi y'ukuri ishingiye ku nama n'ingingo. Mw'abanyapolitike. Nimuhane ijambo. Muvugane umutima munda. Muvuge ivyubaka igihugu.
Kutemera ikiringo cya gatatu si ukuvuga ngo ucube umugwanyi oya kandi n'uburenganzira bw'umuntu kuko itegeko icyo rivuga bwa ati itegeko ryanditse gukesha gukurikiza itegeko ubundi akavuga ati sindari kurikiza urumva rero abo bantu babiri iyo bahari urabyemera ariko n'ucuvuga ngo uwo muntu wese avuga
ngo ariko nta mishamirano ihari
imishamirano
wowe muri frode bushamiranye
na muri politique irahari
imishamirano ya politique
imishamirano ya politique irahari none wovuga ngo ntihari gutega honorable ubona ko mu gihugu ubona ko namakungu ariko avuga ati genda mu biganire numva ko abantu bashamiranye
ariko turiko turaganira tudashamiranye kandi utemereje cyo kiringo
sa
ko turiko turaya
umva ntiduhuza ariko wumvise ko tudahuza
hari ivyo mudahuriza
ariko tudahuriza ko
mugane tudashamiranye
ndu politique ma urumva ko hari ivyo tudahuriza ko icyo kitubaye urumva ati ibyo tudahuriza ko twicaye tubiganire
aho nyene niho cyo tudahuriza mwoganira kubiki
barabitomoye neza na referendum ya yabivuze neza
yavuze kiringo
yavuze ati ibibazo bya politique birahari ibibazo by'ubutunzi birahari ibibazo by'ibwirizwa washingiro birahari rimwe ryatera impare jo buhundi ibibazo bya Arusha bamwe bavuga ati ari bariko barayihonyanga birahari ibibazo by'imibano birahari
ibibazo by'ikiringo yabivuze birahari navyo
ibibazo by'ikiringo cyane bazaza kwiza twabirenganya amatora yarabaye ubu turi muri leta nibaza ko niyo leta yemera kuko yavuze ati yo leta niyo yoza ko kuganira nabo bandi yifuza ko baganira ivyo biringo nibaza ko twabirenganya n'ukuri
honorable Phineas mu vyo twoganira arabidondaguye hari ivyo byinshi mwahurije ko kuvya biringo nivyo mwarenganya
twabirenganye gute kari hano bo bavuga bati ntitubyemera
none uremera ko hariho leta no munsi
leta itubarije gwirijwa nshingiro raba ingingo ijana 29 ibizwa ivuga abaje muri leta baribo
ivyo tuzobiganira mu
bihe none kubera iki mushinga leta itubaje bwizwa nshingiro
atetedes
muzobiganira mu bihe urumva akwiye kujaho leta rero yubahiriza ibwirizwa nshingiro
n'ivyo kiringo mushaka ko bigaruka kandi mu biganire
none iyo ibwirizwa nshingiro ryaho nyanzwe amasezerano rero ucagaho nyangwa abantu bateza kwicara bakabiganira ko
umugwi hari uje ibiganira abashaka kuganira bakaba bari ishaka bari ifise habuze kinone kugira tuganire
umugwi nuko mwawusizeho mwenyene urya mugwi ni komisiyo tekinike yanyu
reka abanya politike ndo ngenda byihoze professeur Sururu birashoboka ko bahuriza ku rutonde rw'ibyoganirwa ko abantu
yego urabona nka hari babiri byugura yuko bashobora gushiraho agenda y'ibizoganirwa ariko ntangaruka kuri bamwe nyene baba bari muri iyo migwi nibo bubaza atawe bakumiri imice yose ati mbega ikibabaje ni giki ikibateye impunge ngikute ikibateye gwaserera ni giki migwi yose yavuze ikibababaza ku mutima kibaberemereye ikibarajishinge mwene aho nabo nyene nk'uko bavuga ko hari imigwi y'abahinga hazoba hari abariko barabishira ku gikarata
ariko nk'ubu uyavuga ati tuvye ikiringo twarabirenganye na leta irahari hanyuma muri Frode wati ivyo ikiringo nyene nico kibaza ahubwo nivyo dukiye kuganira kuko biteye kubiri n'ibyiza shingiro n'amasezerano mumba badashobora guhuriza kuvyo yoganirwa
bishobora guhuza kuko aba babiri bonyene niba abaza abantu abonyene bazoba bitavye ibyo biganiro batumiye imigwi yose bari n'igihe bosanga ico kibazo kirimwo canke kitarimwo basanze kirimwo ni byiza kucicarira basanze kitarimwo na matayo bavyaye amavuta ariko bonyene kwabo bube natwibwe naho twojamwe twese tukababane nawe ukajamwe cyogora ko ni byiza guharya jambo abo bibakiye bose mugabo atawe wakumiriye
Nika cengira ko aho nyene iwawe nyene nkiri iwawe ugifite ijambo intamba mizishora kubangamira ibibiganiro by'abarundi n'izi.
Ego nari nibajije ibintu bine cyane cyane icambere niyo hotumigogwamwo abantu batari mu mice yose. Ukabigira ibintu by'akanywa babo ukazusanga umugumwe niwo ngo nyene ugize kugira iyo agenda kandi ukagira nukumenya abo itumi
hagize bakumigwa
mwene aho hagize bakumigwa urumva ni ngorane ico ni cambere ikindi cha kabiri niyo hizwe ibintu atari byo biraje ishinge abanyagihugu
ibizi bitari byo
ni ngorane ico ni cha kabiri ikindi cha gatatu niyo ibyo musezeranye hakagira bamwe bace bagira ati eya ibyo bintu suko byoja mu ngegoro kandi mwari mwatumbire
kutubahiriza ibyo musezeranye cyo nishaka gatatu
ikindi cha kane niyo uvuze ati rikadanta wanje ibintu byemere muri aka kanya mugabo duce duhindukira twihindukize tu ibyo ni ibintu bine
bishobora kubangamira nda
kubangamira ibintu ibiganiro bidateguwe neza kandi bidafise ihangiro
cyiza honorable finance avuze ibintu bine bishobora kubangamira ibyo biganiro hari icyo wongera ko
icyo nongera ko abakoresha ibyo biganiro iyo atabara abantu bahurijwe ko ntabwo ibyo biganiro bishobora kugenda neza nibyo kwizigirwa hano cyo twa kwetuva duti iyo ngorane kugira iveho nuko habaho umuhuza
mukabanza mukamuhuriza ko
nibyo byiza byiza cyane
urakoze cyane honorable buri kuko yavuze ibintu bine unawe yongeye koko hari kindi mugira muti kugira ibiganiro ntibigire intambamye
yabivuze neza professeur hano yavuze intambamye kandi na je nsanga arizo
na urazemerezo zine
yego mwaka ucumuhuza sinacemera rwose kuko numuhuza ndibuka
icumuhuza ntimugihurije ko
mutamanyerere ingene yabamugoye ndibuka ramasezana aheruka cyane ya Arusha umuhuza ntiyarahari mera bahuza benshi ico gihe none ntihari habasinye n'amareserve amakenga akavuga ati ndavyemeye ndasinye mugabo ntanavyemeye kandi mugo no munsi niho bahambire bagaruka kuvuga ko araba ibyabo na gose bibishigikiye ayo masezerano je intambamye rero ndabiraba je intambamye no vuga icamba intambamye ya mbere ni shakarike yabwo kwitaba ibyo biganire kuko nkuko professeur yaraje kubivuga niba twese tubona ko hariho ibibazo duteza gushira ku meza hanyuma turonke inyishu ku neza kino gihugu niya abanyagihugu abaganiriza abantu bumiriza abantu bakaba bahari iryo shaka rikaba rihari ntacho wabuza tudashaka kuca twipfuza mu gihe twa dukuna kino gihugu twese ibibazo byinshi
mbega nk'ubu abasinarede bahurikiye muri gero na ni sinarede bajemo kwitaba ibyo biganiro nta ntamba
si ntambamye je mbona intambamye ni yabo abantu bashaka kuvuga mu izina ry'abanyagihugu hari abantu batowe n'abanyagihugu uwo muntu ashaka kwigira umuhinga w'abanyagihugu batana mutumye iyo ni ntambamye ikomeye cyane
ariko kubganye naho senaredi yoza nta
nimba bafise ukuri bazoze mu biganiro biruguruye umugwi nibaza ko batanguye
professeur sururu hoko gwiki kugira ngo ibiganiro bibe ibyo kuri kandi bishike ku ntumbero imeze neza izo ntambamye ntizibemo
icambere no shira imbere nuko hobanza hakagarukano umutekano kuri bose
Icha kabiri
umutekano ubonetse hakaza abantu koko bafise ivyo bavuga mu bintu vya politike
abo vyiga
hari abanya politike bariho bishye
honorable finance hari chokogwa kindi ugira uti chokongerwa ko
turabye ibihe turimwo vraiment turi mu bihe bigoye amugi guca Burundi turabye ibintu bijanye n'umutekano turabye ingene bimeze turabye n'imigenderanire ingene imeze y'Uburundi n'andi makungu ni ibihe rero bidasanzwe bikeneye ibiganiro nabyo bidasanzwe
hari ibiganiro bidasanzwe byomera gute
ibiganiro bidasanzwe ni kaba hari ibibazo bikomeye bishaka kwigwa ibi rero bibazo bidasanzwe abanyagihugu turabemera kandi turabubaha ariko bikeneye ubuhinga iyo udatoye bajyanye n'ubukuri muteza kuganira kuvugana inyishu ntitogwa tuvugana ukuri tutabeshanya haboneke inyishu nziza hamazishigwe mu ngiro ishigwa mu ngiro atakuvuga ngo ibyasezeranywe atakuvuga ngo kwari kwigovyora ngo reka bihinduka nico gesha nshikiriza
honorable buri kuke muri CNDD baramaze kongera ko kuvyokugwa ko hoganira bo vyega mugabo hakabano kuvugana ukuri
cyamere cyo gukogwa abarundi tubanze tumenye gukunda igihe guciwacu kuko hari abarundi bamwe bamwe bitwara
ubwo cyumenye abantu banka Burundi
yego hari abarundi bamwe bamwe bitwara nko kumenga n'abanyamahanga
duturo rero
ngo umubirigi yavuze ngo ngumukingo yavuze ngo
yavuze
ngo tubanze tumenye igihugu cy'u Burundi nica abarundi bwa mbere umunyamahanga azabugira kabiri ica kabiri nafye ntiyasaje kwivuga tumenye abarundi kuvuga no kuri ikinyoma carishe kino gihugu ikinyoma iremenanya gupfundikanya utuntu abantu tumenye kuvuga ukuri nk'abantu babagabo ica gatatu abarundi tumenye ko dushoboye turashoboye kandi ibibazo by'abarundi bizotorerwa inyishu n'abarundi bonyene murakoze
murakoze reka nsozere kuri ijambo ry'ukuri mwahurije ko mwese na professeur yavuze professeur Sururu nsozerere ngaha ukuri muri Frode bavuga bati habu kuvugana kuri muri Saint David ati habu kuvugana kuri none uko kuri kuburira hehe kuzova hehe duce dusoze
yego kenshi abantu singaha mu Burundi gusa abantu bareka guhuriza kuri kukubera umwe wese abarondera inyungu ziwe akavuga ati ukuri kwanje nuko
ko turi kumwe no icegera cy'umukuru mugambo Saint David byiza yo tore maneza twumvise ko yemera ko hariho imigu ibiri iteza kuzuvugana
ico nacho nakwemera abantu bashamiranye na kino gihugu
ibyo byo turemeye
kabone mu bantu bashamiranye na kino gihugu tugenda aho hanze we mange
oya muri politique oya muri politique
ntaho tujya tuvuga ko ari abantu bashamiranye
muri politique politique ma turashamiranye politique n'uyu munsi baratuvuye ngaha tudahejeje neza
bangwe mwabanya politique
ikiyago umuheto w'amahoro yo ijambo ushinge wogushira hambe
abantu barashaka kuganira ico kugwa abantu nibaze rero uko kuri umva ko afise ukuri umva ko afise kariganga mwongo kamubakiye agashikirize abarundi namakungu kumugaragaro hanyuma twogorore
murakoze cyane professeur Sururu biratera umwizero ibi biganiro by'abanya politiki
umugwe ntabwo tubumvikana ko
uwo mugwe nimuhuriza
oya
impingira cyari ndende ni byiza kuzomwoza murabahuza
tugasura tukabahuza
kugira babiganire babinoganze cyane cyane kenshi yimishije nuko bose numva bavuga ati kuvuga n'ukuri kandi cyane cyane tukaraba cyo tumu Burundi bwogorora kandi bukogorora kuri bose ntibwogorore kuri bamwe
urakoze cyane nino kuri uwo mwizero dusozereye ko kino kiyago cha politike nkengurukire abatumire twari kumwe nkengurukire professeur Adolphe Sururu numwigisha muri kaminuza akaba numuhinga mu byingisho zerekeye imvugo iremesha ndagushimiye kuba bitavye kino kiyago cha politike
najewe ndabashimiye cero
Nshimiye kandi honorable Victor Burikukiye ni cegera cy'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri kwisonga ryo ku butegetsi ndagushimiye kuba bitavye kino kiyago cha politiki
urakoze kwa wantumiye
twizire ko neje uzogaruka
neza cyane
urakoze cyane nshimiye kandi honorable Phineas Nyigaba numuvugizi w'umugambwe Sahwane Frodebu uri mu runani ADC kibiri wakoze kwitaba kino kiyago cha politiki
mwakoze nani kudutumira
twizire ko namwe neje muzogaruka
emwe kiganiriye cyo kugira ngo tuganire gogorore nubeje muzo dutumire tuzokwitaba
ndagushimiye nawe François Akimana wari mu buhinga bw'ibyuma watumye tuvuga baratwumva nshimiye namwe mwahisemo gukurikirana kino kiganiro ntorere kazoza kandi mukundi ibiganiro bya studio ijambo cyero minyonze manende kiremeshije nti muroranije mu banyu n'umuvyanyu naho buta
cyari kiganiro ntorere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi n'inyifata ibereye mu matora mugitegurirwa na studio ijambo
Nshuti mwarimu duteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Kalala Almasi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze mugire umunsi mwiza